Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe indongo y'ibiganiro vy'uno mwanya.
Abana bacu bahora bava ngaha bamwe bakaja kwiga ingozi abandi bakaja kwiga ibujumbura n'amikoro ugasanga usikirenga nico gituma twavuze tutireka dushireho kaminuza ngaha tubafunirize urugendo.
Uyu ni Colonel Manirambona Atanaza aserukira imbere y'amategeko kaminuza nshasha abanyagihugu izotangura gukora ku mugaragaro mu kwezi kwa kane mu ntara ya Kirundo turi mu gihugu cy'u Burundi. Turabigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze kaminuza yigukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi iratangura gukora icese muri uku kwezi kwa kane buca dutangura. Bamwe mu batanze ingufu zabo kugira ngo iyo kaminuza iboneke bemeza ko izogira akamaro kanini abanyeshuri mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Ukwezi kwa kane gutangura itariki 16 inyigisho ziratangura muri kaminuza yigukira abanyagihugu ya Kirundo. Koloneli Manirambona Anastasia yaserukira imbere y'amategeko yakoranije kuri uyu wa gatandatu imvukira z'intara ya Kirundo. Uhereye ku bari muri leta gushika ku batowe guserukira abanyagihugu bavuka muri iyo ntara bari bitavye gusigurirwa ingene iyo kaminuza yubatswe imyaka 8 itunganijwe.
Ni kaminuza atari ya leta, ni kaminuza novuga yuko atari niyabigenga, ni kaminuza y'abenegihugu. Icyo bita université communautaire. Ni mwiyo ntumbero twabatumye ko kugira ngo muterere ivyiyumviro kuko nta subvention de l'état izobaho siniyo mu particulier yo mu privé ni abene gihugu. Abo no vuga abanyamitahe ni abene gihugu bo mu Kirundo twese.
Kuri iyo mvo Colonel Anastasi amenyesha ko abanyagihugu bategerezwa koroherezwa uko bishoboka.
Abana bacu bahora bava ngaha bamwe bakaja kwiga ingozi abandi bakaja kwiga ibujumbura n'amikoro ugasanga abene gihugu sikirenga nico gituma twavuze tutireka dushireho kaminuza ngaha tubafunirize urugendo. Twaragerageje gufata ingingo zorohereza abene gihugu kuko aribo bene kaminuza mu byo batanze haba kubaka eka no mu gutanga uburyo butandukanye kugira ngo uyu munsi igikorwa kibe gishitse aya mango.
Abafise impapuro z'imitsindo za DCC zitabarekurira kwiga kaminuza bafise inyota yo kubandanya amashure bariteguriye kuja muri iyo kaminuza ariko basanga bageberagwa mu mitego y'abanyamayeri babahenda ko bagira babahe impamyabushobozi zibaha ubwo burenganzira.
Hariho abantu ba bafise nivo DCC kandi bakiri abasore bakiri n'abana bagomba gusaba kuko hano haraza abantu bakagirisha amanuza amamiza nivo bakatwiba ubwo ugasanga ntacyo bigufashije. Twasaba ko boba miza y'aba DCC abashaka kubananiza kaminuza bakabandanye.
Colonel Manirambona avuga ko ikibazo cy'abafise impapuro z'imitsindo za DCC gihanze igihugu.
Ku bijyanye n'aba DCC bijyanye na mizanivo nibaza yuko abajejwe intwaro bari ngaha mugabo murara nabo bari kubarugura amashure ya mizanivo murabe amategeko abayashinze ayo mashure kuko ukahise twarabonye ko hariho desordre nyinshi bijyanye n'amashuri mugabo ubu GMRC umushikiranganje ariko arabishyira ku murongo. Nibaza yuko icyo kibazo kizotorerwa umuti. Ni ikibazo gikomeye kandi gihanze igihugu.
Kugira ntihagira abana b'intara ya Kirundo bakumirwa mu vyigwa vya kaminuza hari uwashikirije icyifuzo cy'uko n'ivyigwa by'uburimyi bitosigara inyuma.
Nashaka kubaza yuko mutigeze mwiyumvira ku byerekeye ifakite y'uburimyi n'ubworozi kuko ngaha mu Kirundo tufise abanyeshuri benshi bahejeje amahitabo, tufise itabo Kigozi n'itabo mu Gitobe itwa itabo Bugwana kuko n'abanyeshuri kandi benshi bake bahari bo kwiga iyo kaminuza nabo nyine.
ubuserukira imbere y'amategeko kaminuza yegukira abanyagihugu ya Kirundo avuga ko ishure ryuguruanye mu ntango ibisata bibiri ibindi bikazokurikira mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenewe cyane gose. Tukiri mu ntara zigize u Burundi, abanyagihugu bo muri komune ya Murwi n'intara ya Cibitoke basaba kuronswa ivuriro ku mitumba itandukanye. Umunyeshamakuru Ijwi ry'Amerika mu Cibitoke, Diane Ndonse, aratubandaniriza ino nkuru.
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba igize komine Mugwi yo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu. Abanyagihugu baho bavuga ko ukubura ivuriro kuri uwo mutumba wabo bibatera ingorane zitari nke. Ni mu gihe mu kuja kwivuza bibasaba kujabuka ku mavuriro yo ku yindi mitumba, nko ku ivuriro riri ku mugwa mukuru wa komine Mugwi canke ku mitumba yo mu makomine ya Rugombo na Buganda. Aba banyagihugu bavuga ko ukuhashika bagira urugendo rw'amasaha abiri mu gihe batarembye. Aba ni bamwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika bavuga uko bacumukura nk'ingwara ibafasha igihe cy'ijoro.
Urabona nk'uwo bufashwe n'ingwara uwo mw'ijoro ni kwemera udapfuye nyine imaneka gukingira ukazoje kwa muganga bukeye.
Nuko ubu utworohewe kubera dufise akabarabara, tutararonka akabarabara byaratugora cyane kubera twikora ku nderuzo, ariko ubu amaterambere atanguye kuza buke buke. Turikora ku gapikipiki naho baduca amafaranga menshi cyane, baraduca ibihumbi cumi ku muntu muri nka batatu, baca babaca ibihumbi mirongo itatu nyene. Umugwayi kubera barembye cyane, umwe arashobora kujya imbere umugwayi akajya hagati, uwundi nawe inyuma, tukagenda duhagatiye umugwayi kugira umugwayi ntahure n'ingorane.
Urumva rero nk'iyo turataye gihari udusanga bibaye ibindi bintu.
N'abakenyezi bibungenze bavuga ko bikora ku ipikipiki igihe hageze kujya kwibaruka. Ariko rero umwe mu bimirije kuja kwibaruka avuga ko ubwoba butabura kubwo kuba kure y'ivuriro.
Ndagenderako ku moto ngukasanga nyene umwanya muto bica ara uri ku moto bica bihagarara
igise gica gihagarara
gica gihagarara kubera igende guceka nusubira kucyumva usubira kucyumva rya bakururukije nyene winjira ibitaro n'ubu bwo baburanyije hamwe nasi nkiva hakumbuka kubera ngirango urabibona nawe muntu ubwo baburanyica kose rero
kukaba nkako ubwo bwo babufise ifatiro. Urongoye umutumba wa Masha avuga ko hari umukenyezi aheruka gutwagwa n'uruzi muyira ariko aja gupimisha imbanyi ku ivuriro ryo mu Cibitoke riri muri komine Rugombo ihana urubibe na komine Mugwi. Vyongeye uyu mukenyezi atubwira ko hari n'impfu zishika batarashika kwa muganga.
Hari abantu bakunda kugira ingorane ugasanga nk'umubyeyi afatiwe mu nzira kubera kwa muganga habaye kure, ugasanga ingorane ziba ingorane kandi yakubyara neza. Hari gutusanga cebya umwana yapfuye cyo ugasanga nawe umubyeyi rero birajaye n'iyonda kubwa abaganga babaye kure.
Nkawe wowe ndabona uribungenze.
Ego
zogenda hakiri kare kuburara myakiri kare kugira izogufata ari uri
kubera indu tazi gihe ibwo bivuke ariko bwe ngugiye karugasanga igihe cyageze.
Izindi ngaruka zijanye n'ubu bukene bw'ivuriro ku mutumba wa Masha nuko hari abakenyezi bavuga ko bibarukira mu mihani wabo.
Ntajyewe nk'Imana irangirira ubuntu iyo ntaronse moto nzarira muhira kuburyo nyene mba nabuze uburyo bwo kushikana kwa muganga.
Bihora bigenda neza?
Bihora bigenda neza nyene nk'uko bavuga gutyo ngo umubyeyi ntibamwakira agiye gukingiza. Ndagenda nyene tukashwana n'abaganga ari ku buruhiro bakangirira ikigongwe bakanyakira umwana bakamukingira.
Ku bagwayi hari abavuga ko batacirirwa barafata ingendo baca kwipimisha kwa muganga. Uyu mukenyezi atubwira ko simbira mu iduka ry'imiti ryigenga riherutse kugurugwa kuri uwo mutumba.
Twahora rensha twiruka kwivuriro ry'imungwe ariko ubu ucugenda kuri farumasi yo ku mugondi ucuronka imiti n'ingogo kahicumana.
Mu ntwaro ntibemeranya n'aba banyagihugu ko hari ubukene bw'ivuriro ku mutumba babaye ko. Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Mugwi ajeje intwaro n'imibano niyo buhungiro Salvatore avuga ko uwo mutumba wa Masha wafatanijwe n'iyindi mitumba kugira ngo igitigiri gisabwa n'amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu OMS gikwire.
Bagaca baraba ikintu bita aerial attraction, kuvuga igitigiri cy'abantu bahivurira bari hagati y'ibihumbi birindwi n'amajana atanu gushika ku bihumbi icumi kuri centre de sante. Turabye rero abantu baba muri Masha abo bantu ntabahari, bisigura yuko duca dufatanya imicumbi ibiri yegeranye Mugwi Masha kugira abantu bakwiye hama bagaca tubahivuriro ryiza. Bisigura yuko ako karere twabajije batubwira yuko atavuriro ryohari kuko amavuriro yoba ari abiri yegeranye ugaca usanga rimwe ntacyo rimaze.
Ariko rero abanyagihugu bavuga ko habaye ikibazo nyabuna cyo kubura itongo ryo kubakamo ivuriro. umukuru w'umutumba wa Masha Nibandetse Onesphore avuga ko abanyagihugu bariko baragerageza kwigurira itongo mu ntererano yabo ariko ntivyakunda.
Twarigeze no kugira igikibe dushatse kubaka, twatangiye gutoza amahera umuntu twatumvika ariko atuye ikibanza arangara hakeneye gazo harangurira imigambi ico gihe ivuriro rya riva ku mutumbi wacu cyari ubaka ku mutumba wa Maneke. Hashize imyaka itatu ikibanza kimaze kubura n'amafaranga make yari yatozwe yasubizwa.
Uyu mukuru w'umutumba wa Masha abandanya avuga ko uyu mutumba arongoye uharugwa ko abantu bagera hafi 2027 mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump aheruka kuvuga ko ashobora guhagarika u Rwanda mu masezerano y'ubufatanye mu by'ubucuruzi azwi ku izina rya AGOA. Ayo masezerano asanzwe yorohereza ibihugu bikenye kugurisha ibicuruzwa byabo bimwe na bimwe ku isoko rya Amerika bitarinze gutanga amakori n'amatagisi. Ijwi rya Amerika twarashatse kumenya rero bamwe mu banyagihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda ico bibaza kuri iyo ngingo. Ni mu gihe ibintu bizokogwa ko cane ari byatumye Trump ashaka guhagarika ayo masezerano, ari impuzu ba Rwanda rudashaka gusubira kudandaza zarambawe muri ico gihugu cy'u Rwanda. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yaraganiriye na bamwe mu banyagihugu mu Rwanda bamubwira ico bibaza.
No munyarwanda wese yifuza ko caguye garutse byadufasha cyane.
Nge ndumukiriya, nge numva iramutse garutse byafasha cyane cyane ku bacuruzi. Ako noneho kubijyanye wenda no kuba bateza imbere Made in Rwanda, akeneye kuba twagira umwimerere wacu. Ubona dushaka kuba twamara imyenda ya caguye ugasanga abazungu barayambaye bakaza natwe bakaduha tukambara, ntago ari ibintu byiza.
Rwose badufashije caguye azagaruka. Nko bipantaro zikireho yaguraga 2700. Biragura 10,000. Caguwa zabaye ikibazo rwo mudufashije katugira neza azagaruka. No mu myambarire kuri burori mutura Rwanda wese ntawo byaba ari byiza uko twakwambara ibisa twese.
Perezida Kagame yibwiye yivugiye ko caguwa mu Rwanda atari kimbotere cy'imyanda, ko aho kugira igaruke bazava mu masezerano yaguwa bazayavamo. Twarabyumviye ku maradiyo.
Mukabyakira mute?
Twese twavuguruza icyo Leta y'u Rwanda ishaka.
Ingaruka zo abo yaritunze n'ubu ntabwo bazongera kubona ibyo bacuruza.
Kurikije uko bimeze hagenda haboneka duke, ariko ntabwo abantu babayeho neza. Murabona nk'azi twacuruzaga caguwa aho imaze kubura tumeze nk'aho twabuze akazi.
Twebwe byari bidutunze abana n'imiryango yacu. Urumva itagarutse rero ni ikibazo. Tugize amahirwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika akatugirira imbabazi akayitugarura byadufasha. Kandi urabona abantu benshi babaye abashomeri kubera kubura cago, n'abakiriya bacu baraza bakazibura ugasanga barahangayitse nabo bazishaka.
Iyo bavuze ko cago ari umwanda wo byumvuta,
njye mbona kubera ukuntu bidutunze mbona atari umwanda.
Abantu barahombye nta kazi dufite,
turanapfuye n'ubu twaranashize ahubwo twarashonje. Amakuru ntabwo ari uko nayo bakwirebera.
Kuri ibyo bihano bashobora gufatira u Rwanda rutisubiye, urabivuga hehe?
Babifata byihuse ahubwo kubifata rwose, ibyo ntacyo bintwaye. Ibyo bihano babifata kuko nyine twebwe niyo yari dutunze, none barayihagaritse. Siko buri muntu wese aba n'igishoro cyo gukora ibintu bihambaye. Hano twakoreshaga n'igishoro gito ukabaho, niwabona bafite 2,200 ntabwo hano wakora.
Mu gihe washobora gukoresha nkangahe?
50 cyangwa 100.
Nibo byose nibo bireke bize baze nizo nganda ziza n'imyenda yabo, reka nacaguyize twari twihitiremo icyo dukora. Nitubone icuruza caguwa sava bikagenda. Icuruza amagaze iyo myenda y'inganda, ikintu kiri ku isoko cyiza gikuramo ikibi.
Ubu ngubu ku isoko ibyo mu nganda bavuga byasohotse, nta na kimwe cyakangahe wavuga cyakwira abanyarwanda. Babanza bakareka tugakomeza tugakora caguwa ukinjira, ibyabo byamara kuba byinshi abanyarwanda babihisemo bakabona guhagarika caguwa burundu.
Utanga amashusho agaragara mu isoko urerekana abantu bambaye ubusa. Hano habaga huzuye, habaga huzuye, ugenda n'amwe n'andi masoko yose nuko ameze. None aya nayo mu mujyi mucyaro bakora gutuntu hano, nimba hano harashize bo bagiye hehe?
Mucyaro abantu baguraga imyenda ya make, na myenda bakibona usanga abana bambaye nabi basa nabi. Ya myenda bavuga iri gusohoka mu gihugu ntago igera kuri ba baturage bo hasi, kuko ihenze. Usanga abana barasubiye kwambara udupira gusa badafite udukabutura, ukabona abana barasa nabi.
Caguwa yarahenze ku buryo bugaragara, abantu benshi barahambiriye baragenda. Ugenda hano inyuma hose ewe nta bantu bagikoreramo, uretse natwe abatayeri, abatera amapasi. Byateye ubushomeri bwinshi cyane,
kandi mbere umuntu yaraza agakora nk'ibyo bitanu agatunga umugore n'abana, naho bo ngubu ntayo wapfa kuhabona.
inzara zigiye kuzatwica nawe wabona nari umusore none wabona ukuntu nsigana arabaye amagufarana ahubwo mujye mutuvugira ahubwo cyagwa wongera bayigarura
bayigaruye byabungura iki
twabona amafaranga agatunga imiryango yacu natwe tukambara neza tugasa nk'abandi none urabona nambaye ntagaruka nambara naragendaga numenye ko nawe ndi umukarana ariko urabona ko nsigenza nk'ingegera kubera iki ntagafaranga kakiboneka
Nuko rero barabanyagihugu bamwe bo mu Rwanda bariko baragira ico bavuga kuri mikro ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa kuvyerekeye icemezo ca President Donald Trump co guhagarika Rwanda amasezerano ya AGOA asanzwe yorohereza ibihugu bikenye kugurisha ibicuruzwa bimwe bimwe ku butaka bwa Amerika bitarinze gutanga imisoro President Donald Trump asigura yuko iyo ngingo ifashwe kubera inzitizi zimwe zimwe zikomeje kwibonekeza mu gihugu cy'u Rwanda zitangira ibicuruzwa biza bivangaha muri Amerika muri zonzitizi harimo nko kudashaka gusubira kubona kugataka ku Rwanda impuzu zambawe zitwa caguwa mukanya tukiri mu Rwanda agakino intamenwa
kaze muviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe search for common ground mu Burundi
Oh, I saw Francine, but it is jam. Just no good in morning and to get over.
Oh, Chive.
Mama, I did so secret when I'm getting a force.
It is a shy baby. We have a money to come to come.
Because I'm a mom, but I'm
a day off already.
I don't care, sir.
That's a cooking man and he had
it. Twelve, I could have forgot, Papa. Mugawa, 12, and I call Mama, I can't hide. Ubuzima buzobana none ubugasha Francine atagiye kuba
aya shay bete n'ubu buzima buzobana
ndeke
yego ntibizomera nk'uko mama yiye horakiriho
Francine ndamusafa
ndeke kuba hafi kandi twiza turaza kubateramira ntimuzongira irungu
yego shahura konzi mugabo sha Francine ndakubwiye ivyo mashure vyo ndabona ko bigiye kungo
Bikugora gutega ibye.
Eka shano ko mama ari wahora nteramisha.
Na mama wawe yari umunyabwenge.
Ubusa byesho.
Fasha kwiga.
Eka sha Francine mama nta waruzi.
Nawe nari ndi mama wawe. Ke tumumbi.
Ukambere hoho. Mama nti yagukundira gukora ico cyo cyose utabanje kwiga. None ubu nabizogenda gute?
Niho nakubwiye ko mama wanyu yarakaro rero twese twarabibona. Urazi twebwe dushitse muhira. Basha batangura kukubaza ngo waciye he ngukura uniforme ngo simbuje kuzana mari
ureka kumbare
ngucu fata imbuga ituwati
kandi we gasha Francine ninge nuri mu bana bataha kare mama waragutatira ngo watepse
mama na jewe ndamukunda mugabo gukara kuwe kura mama
umu mama asha nagahambaye mu buzima aho ubona ndahombye ncuti mbega hajya Ako kariro gira ngo nukukwanga.
Sha, je barankarira nkumengo ndamwaza.
Yo, ajya sha uzomenye ico yarari, utakimona hafi ya. Urakomukundo?
Mugabo rero sha. Ubu no gucukanura. Ibyo yahora kuganirira ujura
bitakubona.
Ego twese turaje ko tudikaje
arangana n'ibyo. Kungaba Francine, twabimanira tubonera. Urabona gasha umanya papa pfuye ubu ntabwo duce tubura mama nawe narinze bisigura iki
jewe ni cyamba baje cyane sikiri nuko yapfuye atanagwaye ngo mumwigwari
urya yo gasha France urya umuntu yari mu gupfura bimenye
izirikuye ku
muri no misi yaramaze imisi atugiriye ibintu menga ariko aradusezera
yabagiriye ikigayibe
yaradusohokana ashaka tujane hariya ku kabare hakatugurira brochette akatubwira ngo ntimwitinye nimufata ico mushaka akaje duhimanuro ntitumeye ko ariko aradusezera se
Chande ni utari kwigora ngo uraza kundaba naje yo nariko ndiyumvira kubuza kuko ndazi ko rugya rubanza atagwifasha mugabo
basha naraye numwe kabisa
eh
kuko burya jewe naho ruminata
yari yaranyankiye kumucura cyo naramukunda kwe
horandebere ma ndagusavye ntihagire nubundi subira kubwira iryo jambo kuko bava bagira ngo urikura mutamba kumuvyimba
mugani wawe ntakamara ho kubivuga kuko yaramaze guhwera
ya no kubihora
none gashaka none gashaka umfashije iki erega nta nakimwe ndagi narindiriye mwebwe ababanyi ngo mumpe ivyiyumviro
mugani wawe buryo umuntu hajije kubura ubwe ngo umengo buca budegera
suko
yego
sizo nyene gasha
nuko bimeze
mugani niwutse kubwira abasore baho hiyo ngo baje kuba barimba ikinogo hari iruhande yaho twari twahambye umugabo wiwe
aho sha yega aho wari wakoze hanyuma ivyisanduku navyo kandi umenye ko ziyimvye
masha ivyo ni nafte yumviriye kandi nari nabajije ariko mu nyuma nasanze zitsimvye kose
ariyo n'amashuka n'uburengeti muja kugura sinzi navyo ko baba wavyibutse
ayo mafaranga nasanze ari menshi
menshi
ariko jewe namaze kuyitorera byose umuti
aho ni sawo none watoye umuti nyabara
nabonye ko twomwambika bya bitenge byo yahora cyana ku isoko hanyuma tukamuhamba mu kirago
ndebe Uti kirago
kukanguka
rimi natahambwe mu kirago
Ubanza nyumvirije neza bigabo
yego
urabona ko sigaranya abana bakeneye byinshi
ntihagire n'ubukumva ko rimi natahambwe mu kirago
kweri
nyinge nayahambwe mwene wanyu byiza by'abana
ehe bigabo ndakubwiye ihora udufaranga utwotunze abana ndaduhambe mu kuzimu
ntacuca umwana urugo rwa mwene wanyu Ningana muramwa urumunata yari yarubungabunze neza.
Irigasha
nawe we.
Irigasha bigabo. Urya gapfuye kabatwipfu.
Oya naho biruko.
Ngira ngo urumunata zubabara. Ngo nuko yahambwe mu kirako.
Ndebe. Kwarije. Ugitugende kubaza abana biwe. Wumve ko bemera ko nyina wabo yuhambwa mu kirako.
Nakurinda kubaza abana n'abana nyine.
Urinda kugenda.
Twebwe ibyo tuja gufata ugira ngo bararirengako.
Ndebe. Ega dupfa kubita abana ariko baraciye ubwenge
ubwenge ubwawe
abana bageze mu mashuri yisumbuye niba uvuga ko bopfa kwemera
baremera nyene noneho ubuhoho nta nivyo babona barituntuliye
nega ndebere ko numva uca umwana ubwo butunzi bwa mwene wanyu none wamaze kubushikira kakanya
kandi sha ubize n'icyo nyibutsa uca unyaruka kuko Abona ko buri ko burira.
Mbega bashitse ikintu ndamwibukije n'igiki. Uyu mugabo menge kimuraje ishinga surufu gwamura mukazi.
Ya bandugu. Mbona tasemaje nina boga nyingi kweli?
Mbega gwara ko mbona uzira soboka wiyumvira ko wazimiye
ha oya
reka
se kuzimira hewe yambo bibi
yambo mwana
namahoro
yego namahoro ko mbona uje wigirira
ha uravyumva
babana numva bagototeze ko bahebye barakomora
ho oya wapi sibo nibindi
uti nibindi
yego
nibindi biri kugwara mwana
ntibyoroshye bibi
wabuze amahera y'ishuri
amafaranga y'ishuri ntangorane nayo kuko ubu ntibana yatwaka kuko nahungutse
none ko mbona umengo ufise ubwoba bwinshi na make
erega sino bubura
burabya abaye wakira agatebe wicare hanjye umusubize umutima mu
ewe sinzi ko bizakunda nuko nica
bariya
bibi ha neza na neza nzanye inkuru mbi
gwara
uvuze
tuzanye inkuru mbi
inkuru mbi
Vuga n'ingoga mwana.
Emwe, uraza kumvira.
Ari bugusige go kubanza.
Mama wa Gideo yapfuye. Nico kizanye. Emwe. Byabaye. Aksida ya moto niyo yamuhitanye.
Utiye tembye ni pigipigi.
Tjangeli
ya mugozi.
Emwe. We yari kuri moto na muhungu fofana. Sasi modoka ikaba kubita. Fofana yakomeretse kidogo.
Naruminata ko barugukomereka agwara. Ayihehe none.
Ewe gaye. Imayitiri kwa muganga. Bavuzuze ku maziko. Emwe basha.
Nze ku maziko ya Ruminata kabana wanje gatatani misira.
Emwe.
Mugama wiwe.
Urazanye nuraza. Uraza. Abana Gideon na Ivete bavuze nti bamuzika utashitse.
Mbega nyene nyabana bagiye kuba bande gaye.
None yewe, none ko kwimana yashitse kuvyayo yamuhamagaye.
Ndabona ko zigiye ari kimwenye cikimwenye mugama turago.
Emwe, erega vyamaze kuba ntakunde. Vyakweri. Ubyamuzika mandebere. Arakundi pombe cyane. Umwanya wose aragacupa.
Uje mufasa niluminata kwa rubuye mwarugarugarugie kono negalanoze waya zinda kuweja.
Oya, harigi atacho bizoko ono na nikobi babi meze vjosi.
Sinda bibona mga.
Ehe bibi, tori mhuzi rakorozi.
Nabara mga nandu, tishake zikoroge jewe na chonchambari yeyo.
Oya, genduishe hoka chambara. None bibi, babu ze tunyaruke, kukushitse wewe. Bacha bagenda kukaburi, ingo tugendere.
Ivete Ife
uhamagara cyangwa muta?
Ego mwana igira hari cyo ndakubaza.
Umutama nawe nwa jamba ziki.
Uje mugabo ndamuza ragora. Ene wo mwiroza ga Ive.
Yashare kanda mwitabe. Mama yamatubira ko ari ko kose dutegereza kumusonera kuko ndina data wacu. Ndaje muta.
Igira hano Ivete mwana. Ijambo ndakubarira sishaka ko ari umundi muntu adumwe.
None. Sino hamagara jidu kari tubwirira hamwe.
Eh, je ni umvira ko jidu yadakenewe.
Kubera.
Buryo umwana w'umwegeme ni wabatswa hanini byo mu nzu.
Mama ntiyadutandukanya na rimwe. Ibyo yaturagiye imisi yose twaba turi kumwe. Reka ndamuhamagare ntacu.
Reka kumenda. Kuko ndahora mbona iyo mugiye ku isoko. Hari wewe yakunda guha amafaranga ngusume.
Yego jewe yarakunda kuntuma ibintu byerekeye amafaranga. None hari
yumva none. Reka jewe narabibona. Kuko nabama hafi ntabingene mama wanya bahindero kandi narabimushimira cyane.
Nuburabandanya. Kuko urabona ko twe na jide atawo turi igeze. Sizo none gamuta.
Muhumure kibo. Baso wanyu. Yari yarabisabye. Ubu rero ko mama wanya apfuye nekerezwa kubaguma hafi kuruta uko naho ndabikora.
Urakoze cyane. None nibyo washaka kumbarira?
Oya sivyo gusa. Ijambo nyamukuru nakuronderera nuko nabonye wewe wasa n'umuntu yabigega muri runo rugo.
Oya si cyane.
Eh.
Kuko byinshi mama niwe yabyikoreye.
Eh.
Yego.
Ugabaho yabika wewe ibyakunyegeze.
Ya twese ntawe yatunyegeze. Kandi? Nawe yaje kubibikira murajya amabanki yaratwereka twese ingene babika n'ingene babikuwe. Kandi rimwe na rimwe yarantumaje yo nkigiye. Hari ibindi ukeneye none.
Yumva none. Wewe nukururi ntore. Nka mama wawe nyene. None rero nagira ngo urabe aho yahora abika. Ndetse n'amafaranga dukoze urubanza.
Ushaka? Amafaranga yo gukoza ikigamuta?
Urabona abantu bose uko bangana baje kudufasha nagira ngo tubagaburire inzoga z'ikirundi.
Aya mama, abo bantu bose tubagaburira inzoga abantu bagamuta ntabyashoboye.
Ego hose niko bigenda mwana. Bajya basanzwe ntacyo umuntu arabagurira inzagwa. Hanyuma bajya ubona nabo bisoneye baraca kunywa.
Ntuvuga inzambyeri muta. Oya, izo nzoga.
Erega Ivete mwana. Ubuntu burihabwa. Sishaka ko mudusuzugura kimundo.
Jewe ntavyo nokwishoboza, sivyo? Reka ndondere Gideon aze ubitubwirire hamwe.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi cyuterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambo irabasezeye naho ubutaha.
Mbere yuko tuhana gahindukira inkuru dishikiriwe nyene nuko polisi y'u Rwanda yankiye impunzi z'abarundi begukira bayoboka umwigemeze biyangenda kumana igihe bariko barashaka gusubira iwabo mu Burundi. Iyo nkuru tugiye kwikurikiranira hagufi tukagira ico tumenya turababwira mu gitondo. Muranigwe n'inshuti bakunzi Diane na Hazina Innocent Kimenyi twari kumwe muri kano kanya, tubifurije kubandanya muryoherwa mu byo murimo byose.